Kuno mugoroba naho nyene dushaka kwambaza izina ryiwe kandi kongere tumuhimbaze imbere ko tubikora shaka some imirongo mike muri Zaburi ya 38 duhere ku murongo wa 20 19 Zaburi 38 guhera ku murongo wa 19 umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro ko bukeye niwe mana itubera gakiza 20 mana itubera imana yagakiza idukiza kenshi kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu ariko imana izomenagura imitwe y'abansi bayo n'agahanga kamera k'umushatsi k'umuntu wese ashijikara kugendera mu mutsindisha umwami imana yaravuze ati nzobagarukana bave ibashani nzobagarukana bave ibwina mu kiyaga kugira ngo ushire ikirenge cyawe mu maraso kandi ngo indimi zimbwa zawe zihabwe imitigiri y'abansi bawe. Kumbure twofata ino mirongo umurongo wa 19 n'umurongo mwiza ngo umwami ahimbazwe twikorera umutwaro uko bukeye niwe mana itubera gakiza yaba itadufashe kuboko yaba itatwikorera imitwaro kaba karabaye ariko turizera bivuye mu mitima kumwe n'uyu muntu yanditse Zaburi nk'uko abivuga hano kandi turafatanije nabo bose batwitangiye imbere kandi bizeye imana nzima bavuze bashoboye kuvuga bafise ukwizera baje kuvuga nk'uko bafite ukwizera kandi turashobora kunezererwa n'ano majambo gushikana no muri kino gihe kandi tugashobora kuvuga nk'uko nabo bavuze aya majambo nyine si ibi gusa turazi yuko imana idufata ukuboko buri munsi kandi ko ari idufasha muri buri kanya ego kandi ko kuri twebwe ni imana iduha agakiza niyo gakiza kacu turabibona kandi ntiyahindutse. Ihoraho ibihe bidashira nashaka nongere nsome ijambo rigufi ya cyane riri mu gitabo cya Yakobo ijambo ryo duhanura twese rimwe impanuro twese dukeneye twese turakeneye guhanurwa Yakobo igice cya mbere mu 19 ibyo murabizi be ndata nkunda yamara umuntu wese niyihutire kumva atebe kuvuga atebe kuraka murongo wa 20 kuko uburake bw'umuntu budakora iby'ukugororoka kw'imana nuko rero mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu 22 kandi mube abakora iby'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha kuko atari uko murihenda mwebwe nyine mu byiyumviro byanyu 23 kuko wumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu kirore mu maso hiwe yavukanye amaze kwira wakagenda uwo mwanya agaca yibagira ukwasa 25 ari kuwitegereza ibyagezwe bitunganye rwose ari byo by'umwidegembyo akabishishikara atari uwumva akabyibagira ariko ari ubikora niwe azohabwa umugisha mu byo akora. Kumbure n'umurongo wa 26 nawo nyene umuntu niyigira ngo n'umunyedini ntafata ururimi ariko agahenda umutima wiwe idini y'uwo izuba ari iy'ubusa ugusenga kwiye kuzuba ari ukubusa gushika hano ino mirongo myiza cyane no majambo meza cyane ku murongo wa 21 haravuga ngo umurongo w'agakira cyane kuri jewe ngo nuko mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu ego nizera ko ari ibintu bya ngombwa cyane bya nkenerwa cyane ibi bintu Yakobo yandika ngaha ijambo rishobora gukiza ubugingo bwanyu, ijambo ryariho mu ntango, ijambo riracyariho gushika no muri ino minsi yacu. Turazi uko ijuru n'isibizo kugwaho, ariko ijambo ryiwe rihoraho, rigumana ubukomezi bwaryo, rihoraho, kandi byavuzwe mu ntango bizohoraho gushika ku iherezo. Aravuga ngaho ku murongo 12 akavuga ngo, kandi mube abakora iby'iryo jambo ntimube bayumva gusa mwibesha. Ndizera bene tanabasiki bacu abari ngaha kuyingu heze, twararasome kandi twarabonye mu byanditswe yuko abantu ko basesanguye ijambo ry'Imana cyangwa bakarondera kugomba kw'Imana, kuba bagije kugira ngo bamenye icyo ari cyo ukugomba kw'Imana uko ariko, yamara baciye bakurikira ibyumviro byabo kandi bacyo bakora ibyo bigombeye. Kandi twarabonye aho byabagejeje. Turashobora kuvuga yuko tudakeneye gusa nabo, ariko dukeneye gushira mu ngiro ijambo atari kuryumva gusa. Imana ibiduhe twese ube dukoraniye hano, turabikeneye cyane rwose, kandi turizera yuko iza kudufasha. Dushobora kwifata twebwe ubwacu, ariko yo iraza kudufasha. Turashimira Imana no kuno mugoroba. Ariko no mugoroba sinshaka kuvuga menshi, ndaza kuha ikibanza mwe ndata, ariko tumaze duhaguruke maze tuyihimbaze twese hamwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye vuye ku mutima kubwino mugoroba nawe nyene no kuno munsi waduhaye, no kugaya masaha turangije. Turagushimiye kandi kubw'amasaha ari imbere yacu. Mwami, nitwaje hano kuno mugoroba kuko ari umugenzo, ariko dushaka kuguhimbaza kumwe nabe, turi kumwe nabera nabizera bose. Duhimbaze izina ryawe buri munsi, tugushire hejuru, tuguhimbaze Mwami, kuko wewe ari ukwiriye icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa. Nicyo gituma dukoraniye hano kuri uno mugoroba, turagushime bivuye mu mutima Mwami, kubona wagarukanye mwene data ari muzima hagati yacu. Nushime kubw'ivyo, kandi turagusavye Mwami ngo udufashe abakeneye ubufasha, abari mu ngorane, abari mu mibabaro, abagwaye. Mwami, twishize mu maboko yawe, kandi turagusavye Mwami bivuye mu mitima yacu. Mwami, turazi yuko agakiza gakomoka kuri wewe, turazi yuko imbabazi zikomoka kuri wewe, turazi yuko agakiza gakomoka kuri wewe. Turagushimiye kubona dushobora kukwegera kuno mugoroba, kandi tukamba izina ryawe. Mwami, nudufashe kugira ngo ntitube abantu gusa bapfa kumva gusa ijambo ryawe, ariko dushobore kuba abantu barishyira mu bikorwa mu ngiro. Mwami, nubiduhe twebwe twese Mwami, turabikeneye. Urazi imitima yacu Mwami, nidushaka gupfa kuvuga gusa, ariko icyifuzo cyacu nuko utwishurira mu buryo bw'ubushobozi kuno mugoroba, wimenyekanishe biciye kuri mwemu wawe yera. Turashima ubuntu bwawe, kandi turaguhimbaza, kandi turashima kukuri hagati yacu. Nukomeze kuduhezagira Mwami, kandi ubane natwe. Ndabigusavye Mwami mu izina rya Yesu, amen. Twicare. Umwami wacu ashimwe kubona dushobora kumugirira icyizere, twamwizigira, kandi ivyo turabikora mu byo ducamwo byose muri buno buzima, ivyo ushobora kudushikira byose. Uno munsi navuganye n'umuntu atizera, arambwira ati turazi ati ubuzima ni bugufi cyane, ku buryo tudakwiye kwiremeka ibintu byose, tudakwiye kwibabaza. Aho tushobora kuvuga ibintu byinshi, ariko reka mpindukirire ijambo, hanyuma duraze duze dusenga. Nta tandukaniro tubona, ariko ivyo turamaze kubivuga kenshi muri ino myaka ishize, nta tandukaniro tubona. Iyo uri ahandi hantu ntubona itandukaniro. Kwa kuyinga mu gatondo uheze, nari mu ishengero rimwe ry'abapantekote, by'ukuri narababaye cyane rwose. kumbure ntidufise ibintu bikomeye cyane binini cyane twokwereka abantu hanze ariko nitwigira nkataje dufise yaba twebwe cyanke abandi ariko turizera n'imitima yacu yose ijambo ry'Imana kandi turarindiriye yuko bihimbara yuko irishitsa kandi kemeza kwa rukuri igitangaje kibabaje nuko abantu bibesha bonye n'ubwabo ku ruhande rwacu ndiza kuvuga yuko twabwirize ko twava mu bintu byo kuba abantu bihagaze ko ariko tukiyorosha tugahimbaza Imana tukegera Imana uko turi nayo izo twegera kandi izo duhezagira murazi uko niyumva icyo mbera cyiza nashaka kumviriza gusa hanyuma ngashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa nk'uko twabisomewe ariko ndushobora guhindura ibintu uko bimeze ku isi yose Imana ikora ibintu nk'uko yashatse ko bigenda kandi ijambo ryayo ntirigaruka kuri yo ubusa ariko rirashitsa icyatumye rirungikwa ku ruhande rwanje hari ikintu kiri ku mutima wanjye ni uko tugira ubufatanye cyane n'Imana ku buryo tuyegera cyane mu masengesho tukamenya cyane yuko tukamenya neza cyane ko tuvugana n'Imana ko tuvugana n'uwaducunguye uwo tubereye inyegu uwo tugirira icyizere tukamenya yuko amasengesho yacu ari kuganira n'Imana nk'uko ubutumwa iyo buri ko buravugwa aba ari Imana iri kivugana natwe biciye mu ijambo nico kimwe n'isengesho litegerezwa kuba ukuganira n'Imana ukuganira kwacu n'Imana hari ibintu byinshi twashobora kuvuga ku byo twasomye amaso yanjye yagiye kuri Zaburi 38 murazi yuko ni Zaburi tuzi twese ivuga ku kuduga mu ijuru k'umwami wacu duhereye imbere y'umurongo wa 20 umurongo umukiruni wa 18 mu gifaransa ni 19 mu kiruni 18 ngo uraduze uja iyo hejuru ujanye iminyago uherewe ingabire hagati y'abantu mbere uziherewe hagati y'abagararizi nabo kugira ngo uhoraho Imana abane nabo murongo wa 19 mwamahimbaza twikorerera umutwaro uko bukeye niwe Mana itubera agakiza mu nyuma y'ivyo haravuga ngo sela nyuma y'ivyo haravuga ngo sela murazi yuko buri gihe hashizwe ko akajambo ngo sela umuntu acaruhuka gatoyi kugira ngo arimbure kubiheje kuvugwa ntushobora kubandanya ubonye rino jambo igihe cyose ubonye ahantu ngo sela bisaba yuko ubanza ukarindira gatoyi ugahagarara aho hantu kugira ngo ivyavuzwe ivyaririmbwe umuntu yabwirizwa kubanza kubirimburako abantu babwirizwa kuvyumvirako hanyuma bakabandanya bumviriza basoma canke baririmba ivyo bari kwarakora vyose ivyo byari gukurikira vyose uko ari bikose ariko Imana 20 ngo ariko Imana itubera Imana yagakiza idukiza kenshi kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu yaravuze bice mu bavuga ishwe n'Imana hose ati warupfu nzokubera nk'akamoto kabi kandi niko vyagenze yanesheje urupfu ku munsi ugira gatatu yarazutse mbere yuko igikorane gitangura amaso yanje yaguye kuri Zaburi 102 nca ndasoma hano umurongo wa 13 Zaburi 102 uhere ku murongo wa 13 ngo ariko wowe uhoraho uzohangama ibihe bidashira ikibutso cawe kizohora ibihe bidashira ibihe byose ni wa 12 mu kirundi kibutso cawe kizohora ibihe bidashira ngo wa 13 mu kirundi uzohaguruka ugirire imbabazi Siyoni kuko igihe cyo guhagirira ikigongwe gishitse mbere igihe cyashinzwe kirashitse kuko abasabyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho umukungugu waho ubateye akagongwe bizotuma amahanga yubaha izina ryawe uhoraho n'abami bose bo mu isi bakubaha icubahiro cawe duhagarare hano kuri bino vyiyumviro murongo wa 14 mu kirundi uko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho umukungugu waho ubateye akagongwe kuri ivyo dusomye muri Petero turashobora gusoma yuko uhoraho ariwe buye abubatsi banse bashibuye ariko ryahindutse ibuye rigumya imfuruka kandi ko twubatswe nk'amabuye mazima kugira ngo dushobore kuba inzu y'Imana muri mwe murongo wa 14 kuko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho amabuye yaho amabuye y'igiciro yubatse kuri iryo buye rigumya imfuruka dusomye hano nk'uko twabisome ku murongo wa 13 ngo uzohaguruka ugirire imbabazi Siyoni kuko igihe cyo guhagirira ikigongwe gishitse mbere igihe cyashyizweho kirashitse nk'uko tubona ku isi ko igihe gishitse kandi ko ijambo ryavugishwa n'Imana ariko rirashika ko Isirayeli ko izogaruka kandi ko izosubira kwegukira hari ahantu kandi ko izovuza kamo k'umunezero iri ku musozi Siyoni kandi ko ora Imana ko azobana nabo ni nako nyene ishengero ry'Imana nzima rihagaze imbere riri imbere yacu hari ikintu kimwe gusa Imana yitayeho ni ishengero ibindi byose ugushitswa kw'ivyavugishijwe mu isi yose biciye muri za nyamugigima imibabaro n'ibindi bintu byose ibyo bintu byose ni ibintu biri ku ruhande bituma dutega amatwi tukabona yuko tugeze mu minsi y'iherezo ariko ku mwami ikintu nyamukuru ni ukubaka ishengero wenyine yaravuze ati nzokubaka ishengero ryanjye ko byanditse muri 3:16 18 murongo wa 14 ariko 13 mu kirundi nguzohaguruka ibyo muri turabyizera ngo uzohaguruka atari umuntu wewe uhoraho wewe wacunguye abantu bawe wewe watugize amabuye mazima uzohaguruka kuko ayo mabuye ntari imbere yacu gusa ahubwo ari imbere yayo biratubabaza nawe nyene biramubabaza kubwo umukungugu uhari ariko amabuye yagumye ari ay'agaciro imukungugu uri ruhande y'amabuye ntacyo ihindura ku mabuye ariko ibuye riguma ribuye naho ryoba ririko umukungugu cyangwa intumo ntago umukungugu nayo kaguma ari intumo nyene murongo wa 13 uravuga ngo uzohaguruka umwami wacu ashimwe uzohaguruka ugirira imbabazi Siyoni kukwigihe cyo kuhagirira ikigongwe gishitse urubanza rwabaye rurerure igihe kirageze cyo kugira ubuntu igihe kirageze umwami igihe byaba ngombwa yuko akora igitangaza cya mbere ikana Galilaya yabavuze ati igihe cyanjye nikirashika nkuko byanditse muri Yohana 4:2 haheze igihe acaravuga ati igihe cyanjye kirageze haheze igihe gito aravuga ati igihe kirageze kumburya munsi nyere ku mugoroba yaravuze ati igihe kirageze kumbure ko tudashobora kubibona ariko igihe vuba cyane igihe kizoshika kuko Imana yabisezeranye umurongo wa 14 uravuga ngo uko abasavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho atari mukungugu amabuye y'igiciro yubatse kwibuye ry'umyifuruka murazi yuko ahari amabuye haba hariho n'umukungugu rero hari ikintu cyabaye ariko byose biri imbere y'Imana biri imbere yacu biri imbere y'abakozi bayo ivyo yifata ingingo yo gukora azobikora aravuga kandi ku murongo wa 15 ngo bizotuma amahanga yubaha izina ry'Uhoraho n'abami bose bo mu isi bakubaha icubahiro cawe Nunga 16 kukoraho azoba asubiye kubaka Isiyoni ku ruhande rumwe mu murongo umwe amabuye ari imbere y'amaso yacu ku rundi ruhande kundi murongo uhoraho ntiyaduze gusa ahubwo yarubatse Siyoni yaregeranije amabuye maze aca yubaka inzu iyo ashobora kubamwo iyo ashobora kugaragazamwo ubwiza bwiwe cyo cya kabiri cy'umurongo wa 16 aravuga ngo gisha kabiri ngo kandi azobabonekanye icubahiro cy'ubwiza bwiwe arabanza akaduga hanyuma kegeranya hanyuma akigeranya abantu hanyuma kubaka hanyuma akigaragaza mu byo wenyine yubatse ku bw'icubahiro ciwe mu cubahiro ciwe mu bwiza bwiwe iyo niyo sobanuro kandi kaba n'intumbero yavyo umurongo wa 16 ngo gukora azobasubiye kubaka Isiyoni kandi azobabonekanye icubahiro cy'ubwiza bw'iyo murongo wa 17 akize umutima ku gusenga ko batagira shinge na rugero ntiyakengereye ugusenga kwabo mbega iri si jambo ryiza gayemwe akenshi nitubona gusa ko twahebwe cyanke dusuzuguwe ahubwo niko tuba turi suko tubibona gusa ahubwo niko tuba turi niko turi hano rero kandi aravuga majambo meza cyane ku murongo wa 17 ngo ashyize umutima kugusenga kw'abatagira shinge na rugero ntiyakengereye ugusenga kwabo bakundwa turashobora kubona tura nk'abantu bahebwe basuzuguwe ari ku mwami arumva amasengesho umwami arahindukira kumviriza gutakamba kwabaje kumurondera ko ubuhungiro arabana akavuga ku murongo wa 18 ngo ivyo bizokwandikirwa abigiye kizoza ubwoko buzoremwa buzoshima Uhoraho ibi nibiki ni inyubako yo ku isi oyaye kugira ngo ubwoko buzoremwa buzoshime Uhoraho byari bikwiye ko bizobwigwa birakwiye ko bizobwigwa urunganwe ruzoza Nikanongere ndabisome murongo wa 18. Ibyo bizokwandikirwa abigihe kizoza kugira ngo ubwoko buzoremwa bushime Uhoraho. Ubwoko buzoremwa bundi busha niwe ibintu byose bigira bishasha. Aravuga ati era bangira ngira ibintu byose bisha, kandi turazi yuko amajuru n'isi byose bitegerezwa kugirwa bisha. Kandi hari ahantu hamwe gusa hatazogirwa hashasha. Nihe awantu nihe ni muri Yerusalemu musha. Yerusalemu musha ntikeneye kongerwa kugirwa nsha. Aho niho umwansi adafise uburenganzira bwo kugera cyangwa kurega umuntu ariyo. Murazi kuno munsi ashobora kugira kuturega, ariko mu nyuma azoshiburirwa hanze. Umugeni azokwinje azoja muri Yerusalemu musha, kuko byanditswe ngo ngo ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe. Nuko byanditswe mu byajoro hano igice cya gatandatu umurongo wa 14. Ibyo twe nacyo bitubwira twebwe tuba turi muri Yerusalemu musha, kandi aho nta na kimwe kizobayo. Aho niho Uhoraho yaduteguriye, umwami yaduteguriye ikibanza tuzobayo bidashira. Hano muri no jambo Imana ikeneye kudutera intege. Ku ruhande rumwe turabona amabuye y'Isiyoni, turababara cyane, tukagira umubabaro mwinshi cyane kubwo umukungu uri kwayo mabuye. Ku rundi ruhande tukabona umwami yasubiye kubaka kandi agasubira kugaragara mu bwiza bwiwe. Aravuga ngaha ku murongo wa 18, haravuga ngo yashyize umutima ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, ntiyakengereye gusenga kwabo. Nitwasenga kuri umugoroba, nitwayitakambira, tukayisenga, dusenge dufite ubushyitsi bw'amanga, tuzi yuko Imana itwumva. Ibyo ntibiva kuri wewe cyangwa bive kuri jewe, ariko biva ku Mana. Kandi ngo twaba tubiririmba mu ndirimbo urubanza n'urwawe mwami, ibyo duhagazemo n'ivyawe, korera ibintu ko ari ivyawe ntacyo bizoba. Naho hari insengero nyinshi zasenyuwe, ivyo ntacyo bitwaye. Ariko hari urusengero rumwe rwiza ruzosura kuba urushasha. Ku murongo wa 18 aravuga ngo ibyo bizokwandikirwa bigiye kizoza, ubwoko buzoremwa buzoshima Uhoraho. Imana none ntiyari yarayavuze mu isezerano rya kera ngo nzobaha umutima musha n'imwe musha, mwe musha kandi mugire ubushyitsi bw'amanga. Atari mwe mu yo kutagira ubushyitsi bw'amanga, ariko mwe mugira ubushyitsi bw'amanga. Mwe izi neza yuko Imana ari ukuri, kandi umuntu ahagaze neza mu ijambo. Mwe mu w'Imana, kandi mwe mu w'Imana niwe ijambo ry'Imana rikomokako. Ngo kugira ngo ubwoko buzoremwa buzoshime Uhoraho, murongo wa 17. Abo bose bashoboye kwibonera Imana mu buzima bwabo, kandi bakaba ivyaremwe bisha, bakaba abantu basha, abo bazohimbaza Uhoraho. Haravuga kandi ku murongo wa 19, kuko azoba arungurutse hasi ari hejuru ahera hiwe, Uhoraho arungurutse isi ari mu ijuru, kugira ngo yumve ukuntu yakwimbohe abohora bagenewe gupfa. Ano majambo yose mbega si meza ga yemwe? Mwe mu w'Imana yaravuze aciye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana, mu kanwa k'abakozi b'Imana. Hariho muri Zaburi nta kintu cyabayeho kitanditswe, Zaburi ni ibintu bishitse byabayeho byose byaranditswe ni ibintu dushobora kandi byo twocamwe byose mu buzima bwacu aba bantu nabo barashoboye kubicamwo cyane barabiciyemwo barabyibonera muri mu buryo bwa mwemwe kugira ngo bashobore kubyandika kugira ngo dushobore kugira ibyanditswe vyera bishobora kuduhumuriza no kuturemesha murongo wa 20 kugira ngo yumve ukuniha kw'imbohe abohora bagenewe gupfa twese twari abagenewe gupfa ariko we bugingo kandi ari nawe yatuzaniye ubugingo busha yafashe ikibanza cacu Mirongo na kabiri mu Kirundi ngo abantu bamenyekanishe izina ry'Uhoraho Isiyoni n'ishimwe ryiwe Yerusalemu murazi ko hari ahantu cari gisagara Imana yitoranirije imbere yuko citwa Yerusalemu citwa Salem igihe Melkisedek umwami w'i Salem yaza guhura gusanganira Aburahamu hari hajya ahantu nyene cyari kiyagisagara nyene Yerusalemu igisagara cy'amahoro byagenze gute kuri icyo gisagara habayemo intambara zingana gute hari cyasambuwe inshuro zingahe ariko Yerusalemu cyagumye aho cyari kiri nk'uko byari biri mu gihe cya Dawidi n'igihe cya Aburahamu murazi yuko iby'Imana ikoze bihoraho iyo bidashira nta muntu ashobora kubihindura kandi niko bimeze no ku ishengero Mwenda Branamu yarabivuze nawe nyene aravuga ati ishengero naryo nyene hari abantu benshi bapfuye bazi ubutumwa bwiza bahasize ubuzima aravuga umuntu umwe iyo baturuka mu Budagi yanditse igitabo ndamaze gutangura gusobanura ubwo butumwa igice cy'ubwo butumwa mwe Branamu abivugamo ndamaze gutangura gusobanura kandi uwo mugabo aravuga ngene ngo umuntu ngo yoba ari umusazi yizeye Imana ishobora kuba ukikaraba abana bayo bayizigira ngo abana bayo bayizigira ngo hanyuma ngo Imana ikaguma ibaraba ngene ngo abo bana baterwa intambwe ngo bagatabagurwa n'intambwe bakabaturira n'ibindi n'ibindi mwene Branamu rero agaca avuga ati ati umuntu atizera nta kintu na kimwe atahura nashobora kumenya yuko urubuto vyabaye ngombwa yuko rushigwa mu butaka kugira ngo rushobore kumera kandi ko muri kino gihe urubuto ruva ku Mana rufata kuva ku ntango rufatanye no kuvishwa amaraso kandi ariko imwe dushobora kubihindura kuva ku ntango Abeli yarahasize ubuzima za ntama zibiri zimwe Uhoraho yambika urushato yambika Adamu na Eva nazo nyene byasabye yuko amaraso aseseka hari ibikoko byinshi byatanzwe kw'ibimazi amaraso araseseka nicyo gituma Mwenda Branamu yaririmbye indirimbo aravuga ati ubu butumwa bwiza butonyanga amaraso aravuga mu isezerano rya kera haravuga ngo kuva ku maraso ya Abeli n'amaraso ya Zekariya yiciwe imbere y'igicaniro cy'ibimazi ngo yari amaraso ya Bera yasesetse hanyuma rero uwera wenyine ubwiwe yaraje asesa amaraso yiwe yera ku bwabo bose bejejwe n'ijambo ry'ukuri yarabacunguye arababohora arabasohora maze abambika ubuntu n'imbabazi mbega n'ikindi kidushaka dushaka gushimira Imana maze izina ryayo turiho icubahiro n'ishimwe Data twese turi mu ijuru turagushimiye twese hamwe kuno mugoroba turavuze tuti urakoze kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera mwami watugiza mabuye mazima kandi uri kurubaka ishengero ryawe, uri kurubaka inzu yawe mwami. Turanezerewe cyane, turagushimira cyane mwami kubona uri umwubatsi mwiza, ko twebwe turi mu biganza byiza kandi umuntu wese ari karashigwa mu kibanza ciwe mwami. Turagushimiye kandi turaguhimbaza mwami, turabona mu ijambo ryawe ko ha ko kumabuye hariho mukungugu, kwa mabuye ari ariko kwa mabuye yacyakugwa mu mukungugu, kandi kwa mabuye yashoboye kwegeranywa kugira ngo ashobore kubaka inzu ikomeye cyane. Amashimwe agarukire wowe Mana, guhimbazwa ibibi byawe. Waraje muri iyo nzu mwami, nicyo cyifuzo cyacu, kuza mu nzu yawe, kuza mu nzu yawe, ukaza hagati yacu mwami kuno mugoroba, mu mitima yacu mwami. Mana yo kwizigirwa ni iryo sengesho ryacu, niko gutakamba kwacu, ntuje kure yacu ari kuduhezagire. Mana yo kwizigirwa, ndagusavye kuri aba bose banditse cyangwa batelefonye, baryamye bagwaye mwami, abo bose bari bataye ivyizigiro, turabazanye imbere yawe Mana, kandi turagusavye ngushobore kubagirira imbabazi kandi ubagirira ubuntu, ewe mwami. Mwami nta nakimwe dushoboye, ariko wewe mwami uri Imana yaremye ijuru n'isi, wewe nyene mwami ni waremye ibintu byose kandi wabiremye neza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro n'ishimwe, ubwiza no guhimbazwa mwami. Turizera mwami yuko muri kano kanya mwami yuko uba uza kubaha ubushobozi bwawe ku bwamwe mu wawe. Turagushimiye mwami, urashoboye gukora ibintu byose ashobora kubikora. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ibintu byose tubishyize mu biganza byawe, kandi turakomeje tugusaba kugira ngo udufashe kandi uduhezagire mu izina rya Yesu. Amen.